Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu Dieudonné Nahimana arasaba amashyaka kwigisha urubyiruko rwayo ubworoherane.
Tashagusaba rero barongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo cyangwa rwafatanye cyane kugira ngo birinde ntizabe dusubira inyuma na gatoye usange harabayeho uruhagarara.
Dieudonné Nahimana kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amatora azatangira ku itariki ya 20 y'uku kwezi mu cyiciro cyayo cya mbere. Ejo rero wari umunsi wa 10 yo kwiyamamaza mu Burundi. Naho mu Rwanda imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya corona. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari, mugume ku radio yanyu. Nkuko mubizi banywanyi b'Ijwi rya Amerika, makuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas. Umugambi wo kongera kunagura imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani wateye indi ntambuko ikomeye. Leta fata kibanza ya Sudani yatangaje muri iyi ndwi ko yagenye Nureddin Sati, inzobere muri diplomasiya, kuba ambasaderi w'icyo gihugu muri Amerika. Igenwa ryiwe riza ryaremejwe na Amerika rirangije kandi imyaka irenga 20 ibyo bihugu bibiri byari bimaze bitarabana ryiza ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Abasesanguzi mu byerekeye imigenderanire mpuzamakungu i Washington ku murwa mukuru wa Amerika bavuga ko ikigiye kuzokurikira ari ukwihweza gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Amerika ibona ko mu gihe Sudani yogarukana intwaro ya gisivile kandi ikavavanura no kudurumbanya umutekano mu gihugu no mu karere iherereyemo, yoba ari ihinduka rikomeye muri ako karere. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ubwigenge bushingiye ku madini muri Sudani arashima umugambi wa Leta wo guhana abakora umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka by'abafasoni. Mu ndwi iheze Leta fata kibanza ya Sudani yaremeje integuro y'itegeko rizohana abazokora uwo mugirwa ku mukobwa canke umugore uwo ari we wese uzobirenga ko akazohanishwa umunyororo w'imyaka 3 n'ihadabu. Ku bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONI, abagore canke abakobwa 9/10 bafise hagati y'imyaka 15 na 49 barakorewe uwo mugirwa muri Sudani, byatumye bamwe muri bo bagira ibibazo by'amagara bitari bike. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuri uyu wa gatatu yaragabishije ko ibihugu byakuyeho guma mu rugo bishobora kuzoyisubiramwo mu gihe batobikorana ubwitonzi. Tedros ahanura ibihugu kubanza gufata intambuko zikwiye imbere yo gusubira kureka urujya n'uruza rw'ingenzi. Izo ngingo zirimo gutegekanya ubuhinga bukomeye bwo kugenzura abantu. Ni mu gihe Ubuhindi bwabonye ibitigiri by'abandura umugera wa corona byiyongereye bikomeye inyuma y'ingingo yafashwe muri iyi ndwi yo kurekura abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje kuri wa gatatu ko shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu Bundesliga ishobora kongera gutangura mu mpera z'uku kwezi. Izo babirangije amezi abiri yaraheze izo nkino zarahagaritswe kubera COVID-19. Merkel yabimenyesheje ahejeje kuganira n'abagura matari 16 b'ico gihugu inyuma yaho abandura ku munsi muri ico gihugu byagaragaye ko bagabanutse. Yashikirije kandi ko izo nkino zizoba atabarorerezi mu bibuga, hakomejwe kandi n'ingingo z'isuku kandi n'imigwi igakina ibanje kwiyugaranira hamwe mu kiringo kanaka imbere y'ukuja mu kibuga gukina. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu Bushinwa barabandanya guterana amajambo kumamuko hamwe n'ingendo zafashwe mu minsi ya mbere ikiza cya corona cyaduka. Ubushinwa bwagiriza umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo gukina politike mu kuvuga ko umugera utera COVID-19 waturutse muri laboratoire y'i Wuhan. Pompeo ariko asaba Ubushinwa gutanga amakuru akwiye kuri uyo mugera. Ibindi bihugu birimwo Ubudage, Ubwongereza na Australia nabyo biriko birasaba amakuru arenze ku byo bazi bijyanye n'uwo mugera. Pompeo yasabye kuri uwa gatatu Ubushinwa kureka abashakashatsi babwo bakajya ahabona bakavuga ibyo bazi, ashikiriza ko akamo kiwe ko gushyira ibintu ahabona kadatumbereye politike ariko ari mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abantu.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni no kuri internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Duhere mu Burundi aho leta irega umugambwe CNL guhohotera abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda.
Itangazo yashikirije amenyesha makuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda. Aranigura ariko uko umugambwe FNL urongowe na Gatongwasa uvyifatamwo mu gototeza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero.
Umutsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusamba ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo, abanywanyi b'umugambwe FNL bategereye umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD baramukubagura gushikaho barasa n'umwami, hakaba hari n'umwe mubarashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu. Kwa mbere igenekerezo rya kabiri rusama muri komine Kigamba, abanywanyi b'umugambwe FNL mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wa Saswe bakomeretsa urongoye imbonerakure, ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama kuri uku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero, abanywanyi b'umugambwe FNL bakubise abaherutse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi, naho basambuye inzu y'icegera turongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kijyama.
Waramutswe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero.
Turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze, ahani muri yakoze zo kongiti. Ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko, bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha, ubu hagezeho bija mu ngiro.
Pascal Barandagiye asaba ababuramatari ba musitanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza, abasaba ariko kubikora ataho begamiye.
Abajeje intwaro tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya, batumenyesheje byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niyo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu Uganda nacyo aro turasaba by'ukuri kudatikije ngo bagume bibuka hirya no hino muri kampani cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano ibanda yahundwa bakeza kuguma hasi bamenye ko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
barandagiye ibyo by'inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ushikiranganji bw'umutekano aho bose baguma batugenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwa arongoye vyerekana ko hari abatifuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turacyari ku Burundi aho ejo wari umunsi wa cumi wo kwiyamamaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru tubwire bimwe mu byaranze umunsi w'ejo
Imyiyamamazo yo kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umukuru w'umugambwe Sanel yagihereye muri komine Mabayi ihantu rubibe n'igihugu cy'u Rwanda agatogwasa umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe by'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza aba Sanel kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha 12 z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo
ikigaragara nuko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampani ibi ndabivuga fatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko uhereye saa 12 umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya CMR bazomwagiriza yuko ari kagira propaganda mugabo nagira nimba bagifisa akenge bigarure
umugambwe Sanel uriyamiriza kandi indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe kushaka kugarukana mu gihugu abo bita abansi agatogwasa akavuga ko atamurundi n'umwe akwiye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u Rwanda ibihugu bibiri bitagicano waka
twamatuvuga tuti dushakura ku Burundi bwa bose ubu bavuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo ngo dushaka kugarukana babuyuye kuba hari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi babwiza kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuvuze Burundi bwa bose tuba tuvuze Burundi butitiranwa n'umugambwe Burundi butitiranwa n'amoko Burundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka 15 dutwagwa n'umugambwe witwa CNDD-FDD utari muri uwo mugambwe ukamenga nta gaciro ufise mu gihugu ukamenga nta jambo ufise mu gihugu ukamenga nta burenganzira ufise mu gihugu Burundi bwa bose ni Burundi butahura yuko abarundi tutari zinga ni Burundi butahurika yuko dufise imigenderanire n'amakungu n'ababanyi imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwikorera ngaho iwacu bidusaba kurondera mu mahanga hari ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga ata migenderanire ihari icyokunda
ubwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya Mabayi yagendeye icukugwamo ubutare ariko ataterambere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bamwe bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arafitiye ico azokora niyatogwa Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibi batandukanya
ndirwa hemo kanyibona kufungura huko bikwiye nzaruhuka nyibona amagara ya bene gihugu agenda kumanjenge nzatora gahemwe nyibona abantu barara mu nzu zitagira ubuntu imana yaturemye ngo tubaye mu byari nk'inyoni nzatora abana b'igihugu barabuze uburyo bwo kujya ku ishure sinzohemuka nabonye abarundi barolaniwe mu buzima bwabo nicyo gituma uyu munsi ndabasabye yuko turwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutere imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi kandi harapfa gushika ryari nimba duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondera ibidutanishamo turabana mu maso dukwitagira mvura usanga dukwa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteze imbere
abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri aribo basa n'abahanganye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azo bitarike 20 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
Muri iki gihe cyo kwiyamamaza mu Burundi bamwe mu bakandida batawe muri yombi nibyo mugenzi wacu Eloge Wilika neza atubwira muri inkuru irambuye
Uhereye kuri Pasteur Mawe n'Imana yamamariza ubukenguzi amateka muri makamba mu manuko wafungiwe ingozi mu buraruko kuva mu ndu buheze akaba yasabiwe no mushikiza amanza wa Republika igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 kuri uyu wa gatatu ugaca kuri Katike Zimana yitoreza ubushinga amateka mu ntara ya Bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi 72 ba SNL bahagaritswe kuva hatanguye imyamamazo urutonde rw'abatavuganwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure abarenga 60 muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku byaha byo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga 25 nabo barakomereka ibi birajishinga bakandida nk'uwigenga Jodone Nahimana yabigarutse ko mu kiganiro yatanga ingozi kuri uyu wa gatatu
tushasha gusaba rero abarongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo cyangwa rwafatanye cyane kugira ngo birinde ntizabe dusubira inyuma na gatoyi usange harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira inyifato nziza yo kwirinda ikintu cyose gituma habaho gushamirana hagati y'urwaruka rwo mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe uzakumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yumvira
Nahimana wa mpastori wa mbere yakoze politike ku mugaragaro mu Burundi kugeza aho yitoreza ikibanza cya perezida akomeje kwiyamamaza cyo kimwe na gasonsi ndimwo bahuriye ingozi uwo mukandida wa iproni komeje kwicamo ibice hakaba abayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikubukira mu mamitingi ya Sende DFDD no guhamagarira Abarundi guhunda amajwi Evariste Ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iyagisirikare
twifuza guhindura amateka y'igihugu cyacu Burundi kugira ngo igihugu kiramuzwe ubusivire aho haheze twarabonye intwaro z'igisirikare sibyo bamwe bashaka kurwana intwaro z'igisirikare zikuremo ubu naho ni izindi z'igisirikare uno munsi natwe n'abasivire twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto muba biciye mu mutekano w'amatora ejo umugambo yasigana ibroni ugatahukana insinzi ko mwarishaka tuzotwariye abarundi bose ntabwo tuzovuga ngo cyakuvunye cyakuvunaguye abarundi bose tuzobasangiza
mu kurindira ko abigera ko Leonce Ngendakumana wa Frodebu yakuye iprona ku butegetsi yari maze ku imyaka 31 mu 1993 imbere y'uko Perezida Melchior Ndadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi mu mwaka nyene ubikimura gishinga n'ubukura abarundi mu bukene
abantu benshi batukije imigambi batubwira bati none ujye muzobukurane tubabwira tuti igihugu cy'u Burundi kirapesa uburyo genda mubaze amaha ubere yirwagira tuzarihe yacahiye amahera ava mu butare n'agataka ari hehe turizi niyo ngira ntaniyo ibi byo kurakira igihugu y'igihugu ngira ntaniyo bibazi nyine yuje imbere uburyo burahari bukoreshwa nabi nicyo gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntituzoshobora kubikiga cya leta tuzoguka ikigega cy'abanyagihugu igituma no kubera ubuze ikiga cya leta perezida yumva ko ari guhinga ubuze ikiga cya leta mushyikirangaje yumva ko ari guhinga ubuze ikiga cya
chareta umenga 72 ni wanyajihugu tuzoe patingingo aja mahera azo shikirizo wanyajihugu mumakomine abanyajihugu baranguli ni gambio kuite zimbere ama frangali hape kuko iyo aje kuronde wa madeni hiyo wanyo kwa razi wa kurangawo yene muli komine vini gamo kuni ni gamo mshere kuruhande muje hamwe mumashira hamwe ite ilambere mwema chijihugu chituweru mubyeyi nate tukirira abana beza side nun fede buganza fede butsinda
Eroge ulika aneza, ijuu ya Amerika.
Banyuwa ni ijuu ya Amerika. Uretse kutukumvira kumirongo ya FM, kumirongo migufi ya shortwaves, kuli Facebook na internet, mshora kutukumva bitushe kuma telefone ya nyungendanu. Kubatukumva mwini muri Tanzania, muhamagara kunimero, guteranya, kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, Uusa gatanda tichenda. Abatukumva muri muri Kenya na mwumgahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane, kabiri uusa gatanu, kabiri ichenda gatatu, kabiri ichenda kane. Kuri mwe mutukumva muherere muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe, gatatu, gatanu rimwe, ichenda, 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 gatanu rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu Burundi no tujye mu Rwanda aho leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi VIH itera sida zigiye gukoreshwa noneho no gupima virusi ya corona. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho leta itangaje gahunda yo korosha ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo. Umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabin yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera sida zikazitabazwa mu gupima virusi ya corona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage.
Tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugeraho noneho tunatekereza ngo ari ku cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka kubushobozi bwiyongera.
Iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uwa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe. Abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda virusi ya corona. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza.
Hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa kagaragara ko harimo n'abandi batarumva korwa cyo kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara mask gusohoka mu rugo rwose utambaye mask ntabwo byemewe
mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda n'uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko rada benshi bagenda batambaye udupfukamunwa. Hari bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo. Uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo.
Ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kibangamye kitanahari cyane ureze nyine nyine turandukamunwa nitwo abantu ubona batambuka benshi badazifite ariko bitewe n'aho bashobora kudushakira aho badushuza hasi badufite ngo ndatse tujye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko babantu nk'aya ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kugusangamo gusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bagaba se nimba umuntu ari umwacuzi ngo dufukamunwa hagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagaraza kirate kugira ngo abashe gukambara.
Dr. Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi. Uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera. Ministeri y'ubuzima isobanura ko kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36,000 aho bagira kuri 261 aribo basanga mu cyorezo cya virusi ya corona. Umubare w'abamaze gukira ni 128, abagera ku 132 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta burahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Ministeri y'Ubuzima. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Kwa suhuje wakunzi vangwanyi Ijwi ry'Amerika. Nikomeza dufatanye kubona makuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu, buri wese mu rugo iwe, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero mugira umunsi mwiza kandi namwe mwirinda virusi ya corona uko mushoboye kose. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikivuzo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikivuzo cyacu. Uguke yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yabangura. Imyaka imaze isamirana ikintu gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka itere
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.